mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro vino munsi hano muri studio indwi. Muri kumwe na Juliane Nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda, kandi tubahaye ikaze. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Musasuma rwabaye mu Burundi hagati y'umwaka wa 2016 na 2017 kwigwirirana ry'abantu n'amagara meza muri ico gihugu rwerekanye ko ku bagore igihumbi bavyaye muri ico kiringo amajana 334 bitavye Imana bariko baribaruka canke bitaye Imana inyuma y'imisi mike bibarutse. Ishahamwe Ebeta Burundi, Burundi bwiza, gishinze gushigikira imiryango yabuze abavyeyi n'abana basigaye, rivuga ko bimwe mu bihitana abavyeyi bibungenze bariko baravyara harimwo ubumenyi n'ibikoresho bidakwiye mu baganga canke naho umufasoni ataba azi umubiri wiwe ukumeze. Muri isanga rino munsi twabatumiriye Valentin Kavakure yashinze iryo shirahamwe, yatugendeye ngaha muri studio za Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ahari mu rugendo ngira ngo aza kutubwira ko rugamije no muri ivyo vy'akazi kiwe. Valentin, ikaze muri studio z'Ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwitaba ubutumire bwacu.
Mwakoze kudutumira.
Ego, akabazo ka mbere ni iciyumviro co gushinga iryo shirahamwe caje gute, ryatanguye ryari?
Bon, imbere ko ntangura kwishura ikibazo cyanyu, nashaka kuvuga kantu gatoyi. Mugitangura mwavuze yuko ari abakenyezi 334 bitaba Imana ku gihumbi ni ku bihumbi ijana.
Ku bihumbi ijana.
Urumva ico ni cambere. Bon, icatumye dutangura rino shirahamwe hagira cy'umwaka twarashikiwe n'amakuba turabura uwo twubakanye. Yaragiye kuvyara umwana agira gatatu, hama abambere yari yabavyaye neza ubwa gatatu agenda arabaga complication gatoyi, bamubwira ko akeneye kugira cesarienne. Bon, nayo yari yiteze, hama yarakomeye, hama haza akanya muganga aratuzanira kibondo mugabo turarindira yuko umubyeyi asohoka, batubwira ngo habaye ga complication gatoyi. Haheza akanya niho batubwiza ukuri yuko yagiye muri koma, hama bukeye batubwira ko yitavye Imana. Bon, byari ibihe bitoroshe nkuko mushobora kuvyiyumvira, bitoroshe na gato, umuntu aribaza ibibazo vyinshi, araja mu mubabararo utasanzwe, araja mu bibazo, akibaza ibibazo kubera iki, byagenze gute. Mugabo haciye iminsi umuntu mubabara wagabanutse gatoyi, niho jewe naguma nibaza ico kibazo kicaguma kigaruka, byagenze gute, gushika naho fata kanya ndarondera inguvu zo kusubira kubita aho byabere. Ndarondera umuganga, ndamubwira, ndamusaba, akimbona yarakangutse gatoyi kubera yambwiye ko atari benshi iyo babuze bagaruka ku bitaro. Mugabo ndamwicarika, ndamusaba umubonano, arankundira, ndamubwira ndagusavye muganga umbwire neza ngene vyagenze. Niho rero yambwira ko kubwiwe nk'uvyaza yavyaye umuvyeyi yari yavyaye neza, umwana arasohoka. Mugabo haheza akanya juste umuvyeyi ajije ikibanzo gije gusohoka muvyeyi bahejeje kumushona bagiye babona amera nkuraba yego aravye bipimo byose biramanuka niho rero babona ko atari ko rahema cyaje muri yo komanyene yego we yambwiye yuko kubwiwe nk'uvyaza vyagenze neza mugabo arampishurika yuko warajijwe kumutera anestezi donc ujya muti utuma ugabanya ububabare yoba yamuteye umuti mwinshi umurengera umubiri we utashoboye kwakira donc sur dose ya anestezi ambwiye yuko urumva ko bitoroshe kwakira yuko umuntu wawe agenda akomeye ari ku maguru yijana hama aho kugusubiza umuntu akomeye akagusubiza
kandi yari yashikanye ku mezi 9
yego byose byari kuri na cesarien yari yavyaye ku gihe rero niho mu nyuma zaho naragiye ku ruhande yimvira gose ico nokora kora ndibuka iryo joro ndindiriye ko umuntu acize yuko ashobora gukira yari ijoro rirerire narabonye ibintu byinshi ndaja muri iyo salle ya reanimation ndahicara ego ndabona ngene bishika mucana ugacika bishika amamashini akazima ugasha umutima ukakuvamwo ukikira uko gakoma induru bagakatsa amagroupe rimwe ibintu byinshi ntanze kuvuga mugabo kandi byitwa ko ari mu bitaro by'aba privé byitwa ko ari byo byifashe bisubikoresha mu gisagara ca Bujumbura niho rero twaciye twiyumvira yuko tubonye ko nje kubwanje navuze none ko ntashobora gukiza uwanje reka basi ngerageze ntahure afate ibi byose irishira hamwe ryavutse mu kugerageza mu kwibaza ibibazo byinshi mbaza nibaza jewe ngerageza kumironka n'inyinshi mu bandi bigenda gute ngo umuntu yarakomeye aba yagize amagizama yose imbere ko aja kuvyara bakamubwira ko byose ari normal ashobora kwitaba Imana rero niho mu maresherche yanje mu kurondera kuri ico gitabo gitanga ibiharuro ndabaza abandi baganga niho rero namenye ko mu Burundi burya baronka izo nguvu zo kuja kubaza ibibazo byo kuguma bavyitwararika
biba binagoye mu misi ya mbere
ego umuntu aca guma yiyumvira gutangura ubuzima bushasha kwibagira mugaje vyarananiye kwibagira ego n'ubu rero nivyo bimpomezi kuguma ndaba yuko ko basi ntashobora gukiza uwanje reka ndabe ko abandi batarashikirwa nk'ibyo bomenya ko hari ibibazo kandi ibibazo cane cane benshi bagerageza guca barondera yuko ngo ikosa n'ibitaro iki ibibazo nasanze ari byinshi bifite inkomoko nyinshi ica mbere yo ndiko ndarondera uturorero mu bindi bihugu byateye imbere nasanze ikintu ca mbere gituma amasanganya nk'aya tushika atubako kenshi mu Burundi ngira no mu bihugu bibanye nabonye biharuro umengo nico kimwe nuko abavyeyi bonyene ntibiyizi ntibazi mubiri wabo nk'akarorero nk'uwo mutamukanyi wanje iyo haba haratanguye bikaba systematique yuko muri bijya bipimo babatuma bagutuma ibipimo biraba yuko ukungene mubiri wawe wakira anesthesia nk'ico gipimo ntacho bagira kenshi nigake harano nibitaro bishasha ubunye usanga bibigira mugabo ugasanga naho babigize ugasanga hageze kuvyara kora stress yo dosi ntayo batanze canke umuganga yagiye kuvyaza ntiyayi consulte donc utuntu twinshi utuntu duto mugabo dutuma amasanganya nkaya yaba rero ica mbere nivyo niyumvire ko narabonye ko cane cane ikintu citwa depistage précoce donc kwisuzuma kwipimisha neza
imbere
ko wibaruka ukisaminda ukamenya kwera mu bintu byinshi bihitana abakenyezi twasanze ari kenshi iyo ugize cesarienne biraduza ama chance yuko witaba Imana rero nk'ubu mu byimbiro byacu n'abamama ntabyo baramenye besho arisabira uzonde yisabiye cesarienne hamenye ko wawisabiye ubawongereje 50% chance yuko witaba Imana rero bishoboye ubyirinde hama mu kwimenya hariho n'ikindi gipimo gihambaye cyane parce que abantu benshi bahitanwa sinzi kintu bakivuga mu kirundi mugabo senyuma hamwe kugire cesarienne kuva maraso akanga guhagarara bakugire cesarienne vraiment bikanka kaguma kuvamo bakaguterandi maze kuguma bamu gushana aho bitabima ico kirahita n'abantu rero ico naco ne kirashobora kuvungwa ukimenya gute yugize ibipimo kare washaka kumenya ko umubiri wawe amaraso yawe adafatana n'ingoga rero ha muti batera nk'ivyo bizu cukenda wayitwaje muganga abizi se biramutse bishika koko arashaka kwa complication cesarienne taro yiteze bwa ubizi
bikoro
bica bikorohereza rero byo byose nibyo twashe gutohoza mu mezi make tumaze kwa twatanguye itariki imwe ya mezi yikoze kwa gatatu uyu mwaka tumaze amezi
make
indwi turacari bashasha mugabo twifuza yuko tuzoshora guterera muri ico gikorwa
kandi tumva mwarahakomereye cyane twibuka ibyanyu byaratangaje ku mbuga ngurukana bamenye zitandukanye umfasoni Sonia yari mu bapfasoni bakiri bato mu Burundi yasinya ka 2029 nkumbura sikaje amezi make ngo ashikane 30 guca muja muri uyo mugambi wundi tumva ko ari kintu bisaba inkomezi nini cyane reka turaca tugaruka mutubwire ibyo biharuro bitandukanye ko vyifashe ariko muhinga bw'ivyuma barambiye ko hari abaza batanguye gusaba ko twobakira ku mirongo ya telefone wa mbere ni Beni Ikaz
yego ndashimye kuri Ikaz mu mpaye
uherereye
yego ndi mu ntara ya Kigoma muri Tanzania
nyakabazo canke intererano
intererano kuri zo muri ko muravuga mu gihugu cya Amerika
turakumva Beni
ego ndabumva muri ko muravuga kuri iki kibazo kijyanye n'abana bakunda gupfa iyo umubyeyi ari ababyeyi ariko ari baruka
duga ku ijambo
ego mu kuvuga ibibazo ni byinshi urumva hari ubuvuzi bukaratera imbere ngaha muri Afurika cyane cyane muri bino bihugu bikenye murabona nkaha muri East Africa egome urumva biva kuri byinshi ariko nibaza yuko cyane cyane leta yagerageza gushyiramo uburyo kugira ngo aha bane babyeyi batakaze ubuzima bariko baribaruka kugira ngo kino kibazo gishobore gutorerwa umunsi kuko leta itabifashe idafashe mu ntoki icyo kibazo igifata nk'inama ku buryo ishyiramo uburyo abaganga baboneke hanyuma abaganga basohoye gukiza no gukurikirana umubyeyi ariko aribaruka icyo mbona ko cyari gikenewe n'ubundi hoho udasanga abana bagumye bapfa hanyuma n'ababyeyi nabone murabona yuko aha muri bino bihugu bikeye ababyeyi bapfa bariko baribaruka kari benshi
urakoze cyane rwose Beni ngaho Kigoma
ego
Valanta uyu mukunzi wacu Kigoma muri Tanzania yavuze yuko na leta yabwirizwa gushyira mu buryo mudusiguriye mukatubwira ibyo mwagerageje kurondera mwavuze ibintu byinshi kumenya amaraso yawe kumenya umubiri wawe kumeze ni ikintu mubona ko choroshe
kimuntu ni cyiza ni kintu kitoroshe nkuko uwo ahije gutelefona yabivuze nibyo turakeneye kongereza ingufu zihari mugabo ndazi yuko hari ntambwe itari nto bateye ko randavye ibiharuro bya mu myaka 5 iheze ico giharuro ico gitigiri caragabanutse bice 50% kera bararutaho cyane ni kuvuga yuko igihambaye je nibaza nuko iki kibazo tukuma tukivuga tukakivuga ndazi ko leta ifise ivyikora vyinshi muri mu buvuzi hari ama epidemie malaria nibiki mugabo twifuza yuko iki kibazo c'abakenyezi bagenda kwibaruka bo chovugwa cyane bakagerageza bakabona ko ari kibazo bakabona ko naco ne gihitana benshi bakacongereza mu nguvu muzo basanzwe bagira bakongeramo ingufu ufasha karorero ndibuka nk'umugera wa sida ugitangura mu Burundi benshi batarawumenya harageze ahantu ubona ko ahantu hose atakindi bavuga bakavuga uwo munyu umuntu wa munsi hace haza abafasha benshi ubu kibazo nibaza ko kiracariho mugani iki kivugwa cyane kandi nibaza ko kidagitera ubwoba abantu nka kera yego rero nibaza ko mu bintu byinshi tukeneye gukora ubu ni kubanza ku gutuma abarundi bamenya ko ari kibazo koko kandi ko kugumuhoze ataco bidufasha
kuko hariho hambavu y'abavyeyi baba bibarukira mu ngo bafite abafasi abashingana he bashigikiye niki nitwibagize n'undi muce urwaruka usanga batwari imbanyi batavyipfuje gucyo bikanate bako babibwira abavyeyi hamakuza kubakurikirana ugasanga ni kibazo tose na Felix ku yundi murongo wa telefone Felix Kadze
Yewe. Mu Rwanda ari kwacu ni Burundi muri komine
akabazo kawe kwa Valentin kava kure canke intererano
ego jewe intererano nari mfise kwari kugira ngo abo bantu mushaka kuba mwofasha babuze abana babo cyangwa se babuze ba nyina barimo babyara ako kantu mwari mushoboye kuba mwokora waba mugize neza kuko ntiwacu muri zone Masaka bariho benshi yego ndabashimiye
yego
mwaba mukuze neza reho abana bamwe bameze babuze abana babo bagiye babatashikane
yego urakoze cyane Felix
yego ndashimiye umutumire mwatumbiriye
yego urakoze cyane Valentin urumva akabazo ka Felix avabajije watubwiye ko mwatanguye mu kwa gatatu imbere ko tubaza ko mu Rwanda mufise umugambi wo gushika gukorerayo kuko naho umva ari kibazo kihari mu Burundi burya ubunye Burundi bwiza mugeze he muri mu ntara zose canke mwabanje mu gisagara ca Bujumbura
okay muri aka kanya nababwiye tumaze umwanya muto
kwa gatatu mwatanguye yego
gusa ugushika ubu turacari Bujumbura hariho ibisabwa kugira ukorere ruguru tukicegeranye mugabo cane cane ni igikorwa kinini gisaba uburyo bwinshi gushika ubu turacari nico gituma twaje ngaha turacagerageza kwimenyekanisha kugira turabe ko twohura n'abagira neza twohura n'abantu bafise ubumenyi bashobora kuza mu Burundi bakitanga kuberanishira hamwe twebwe dukora nk'abitanga nta mushahara uhari ni abakoramo n'ugwaruka nabize iby'ubuvuzi batararonka akazi canke abamaze kuronka akazi baduterera ubumenyi bwabo vraiment ndashima cyane ngene ni kibazo nasanze gikora ku mutima w'abantu benshi ndashima ngene abarundi bacitwararitse batwitaba batwumviriza abafise icyo baterera bagaterera abafise ibyiyumviro baterera cyane nibaza ko ari ni cyane cyane ivyo rero mu kwishyura ikibazo cyanyu gushika ubu turi Bujumbura hamico kibazo cyo ko tuzoje gukorera mu Rwanda byo bavyiza ko tukorera mu Rwanda na muri Afrika yose mugabo nkuko izina rivuga ni Burundi bwiza tonze kwiherako nitwanashobora no gukwira mu Burundi bwose tuzoba tuteye intambwe
ego muravuze ko muri no mwanya muri Bujumbura ko murase kuzokorera no hagati mu gihugu nakabazo kamatsiko nkuko barondera iko ikibazo cifashe hagati mu gihugu kuko nimba biri Bujumbura hari bitaro byiza bigize iki hagati mu gihugu naho byifashe gute
okay gushika ubu nashaka kuvuga nti turi Bujumbura gusa donc trafice ico bita abavolontaire abantu bitanga bari mu Burundi bwose mugabo gusa ubu hari gisata tutaratangura mu migambi yacu twifuza kuzokora mu buryo butatu uburyo bwa mbere twifuza icyo bita sensibilisation ku abantu bamenye ibibazo niho numugambi twise imenye aho abavyeyi bimenya bakamenya ibihitana abavyeyi bakamenya ngene bo byirinda uwo mugambi iyo migambi isetekana kwera twifuza yuko ubu muri aka kanya ndiko turakorana n'ubushikiranganje bujeje ubuvuzi turiko turegeranya ibyo badusavye dusaba impusha kugira tushore gukorana na n'ibitaro vya leta kora niho habera ivyo izo sanganya rero tumaze kukwiza ivyo badusavye tukaronka imusha tuzoja tugerageza tuka abo bitanga baje mu bitaro bagakorana n'abasanzwe bakora bahembwa kugira kwera kenshi birashika ugasanga ibitaro nkuko muvuze ruguru ntibifise abakozi bakwiye kwakira ntibafise abakozi bo gukurikirana abo bavyeyi hakiri kare
amatara
ibintu utuntu twinshi rero twebwe kugira n'abazo dufasha n'idufatanye tuzoronka tubanza kubanza kuronka impusha rero izo mpusha nizo turimwo kuvurema gushika ubu vurema abantu benshi baradufasha kandi twarashoboye koroherezwa turavya abandi imyaka bamara kugira batangwa gukora benshi bumvise ibyo dukora barabishigikira
bisigura ko ari kibazo kirajishinga abatari ba Kenya ngo kandi turabateye n'inteke tose na Bertier ku yundi murongo wa telefone Bertier yego aho uherereye ni
mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura
akabazo kawe canke intererano kwa Valentin Kavakure
intererano kimwe no gutera intege cyane umushinga nawe Valentin Kavakure kubikogwa ariko arakora association yatanguje ni gikogwa nabwo ngo abenshi basa nkaho batitwararitse ariko ubona ko akenshi camagikenewe umuntu akigira ko nkuko mwagiye murabyumva hariho ukutitaho abo babyeyi no kutamenya kimwe mu nyigisho nk'ibyo genda avuga ko nka experience nabonye kuri madamu wanjye sinshimye kuvuga ahariho byabaye mugabo ubona yuko nabo baganga bakoye icyo gikorwa by'ukuri iki gikorwa bagikora bagishaka kuko uragenda ari ikintu byo kumubaza nk'ubwa mbere umukenyezi agiye kwibaruka iki bakamurya umutima ujumwa umengo urumugiko cyane kuri bo nimba ngo ni ikintu cyagikwe yuko abaganga cyangwa abandi bantu bose bakora muri icyo gikorwa cyo gufasha abakenyezi ibibungenge babakire kuko nk'abantu batumeho n'umuzigo baje nk'igihano kuri bo ego ngamize ko n'umushinga nawe Valentin kuva association batanguje by'ukuri nacyo waciyumvire ko mubahimirize abo baganga baki abantu hano baje gufashwa pano nkaho mengo n'abantu bagomba kwikura ko cyane kuko abantu benshi baragize ingorane bari kwa muganga kwa ko umuntu abamwakira cyane iki amakira yikura nkaho mengo ni kintu kitagikwe gwaba gaciro cyane gose
kurakoze cyane
murakoze namwe
kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura akantu Bertier avuze sinzi ndiko ndiyumvira gutegura kino kiganiro tumaze kumenya ko muri ngaha Washington hari umwe mu batubwiye ati yagiye kwibaruka amaze gushika kwibaruka abaganga bamurya umutima bamubwira ngo mwafinishijwe n'abagabo nawe amaze indwi imwe abuze umushinga nawe wiwe nubwo dutswe ngurumva ko ari ibintu biba bikora ku buzima bw'abantu baka ntibahute bamenya kumenya kana kari mu biki imbere yo kubanza kugira ntiyumve n'uwo mubabaro abaganga bobo mwatubwiye nk'umugambi imenye n'indi itandukanye hariho igisata cagenewe abo baganga kuzobumvisha kumfasoni iyo afise ubuzima muri we atari ugufata minenerwe
cane gose kubera nk'uko abivuze uwahejeje gutelefona nibaza ko nibo bambere naho twokwigisha ababyeyi gute kwimenya tukagerageza bitanga bagakora tuye ntituvyaza sitwe tubakira rero ingorane mu byo twiyumviriye nuko nico gituma turi ngaha twaragerageje kuzino hari ubumenyi butembere mu kwivuza kugira turondere ngene twokorana n'ibitaro biteye imbere turabe ko boturonkera nk'abashobora kuza mu Burundi bakigisha abantu bose bitwa ko bakora mu bijanye no kubyaza abavyeyi kwera sabaganga gusa ni aba infirmier bihera hose bihera kujya kugurura umuryango atangura agute vya urya kwereka igitanduru ruhukiramwo donc urya munsi urya runo rubanza rukomeye ngo rubanza bwose bitwa ko kuja kwibaruka rubarukeneye ko aho uca hose abantu bakwakira neza rero ico nabonye kenshi nivyo bariga ubu ibicanye n'ubuvuzi ibicanye n'ibyo badenda gukora bwa hari ikintu gikomeye kibuze ari etique etique donc unyifato yo guhumuriza uwo abasanzwe ari mu bubabaro mu bwoba rero ico nico kibuze hama nico kintu twifuza kuzoterera ni kuvuga iki ni kuvuga turondera abantu bigisha abasanzwe bari mutuzi mu bitaro mwaba bigisha n'aba ba volontaire bacu bashaka kwitanga kugira tuzoze gufasha aho bazodukundira kwera tuje cyane gihambaye ni sikura bimeze igihambaye ni kuraba ico twokora ubu
kugira ngo mukize ubwo buzima
tukize duhindura ibintu kubera rimwe hari umuntu ashobora kubigira kutamenya kubera ataba byiza atavyo yigishijwe gusa burya biragoye gutanga ico utigishijwe rero kukwakira we aba nyamba yagiye mu ishuri uri mu ishuri akumwigisha yuko donc uwigisha ajyana umutima abanyeshuri nabone nibashaka kuri tero urumva bajya mu mutima abo bakira byose ni guhindura ibyiyumviro nyifato mugabo ubihindura kuronso byigishijwe kujya twese iyo tutaja mu ishuri uravyo uhuye no muntu atagiye mu ishuri no giye mu ishuri hariho ibintu bimwe bimwe nyifato bimwe mu cuvuga urya nyiraciye mu ishuri rero nuko kubana neza nabantu biba birimo kandi nibaza ko ari guhindura ivyiyumviro kungene babona yuko umuvyeyi bakabona ko umuvyeyi koko aba ari umuntu ababaye umuntu akeneye kubungabungwa umuntu akwiye kwitwararikwa je nivyo nibaza tu muri mu byo twa turi
hari bitaro kera mu Burundi bimwe bimwe banindura umunubira abana bo mu gisagara bakavuga ati ugiyeyo kwibarukira bakubwira ati ne kagafite ne kabana bo mu gisagara ntiwumve ko igikorwa cibise naco nyene kitaba coroshe murumva ko impinga ari ndende mu byo muzogenda murakora bitandukanye turafise Emmanuel ku yindi murongo wa telefone Emmanuel ikaze
ndi hano Nyagatare
Nyagatare mu Rwanda haravugwa makinya gatare Emmanuel
Nyagatare turabona kavura na kibazo n'amatatu aturi kuyanga rwose
zirakamwa urumva duga ku ijambo rero
ikiganiro muro turacyemera kandi twagishimye ariko se nko ku n'ibyo bitaro bamwe nimo kuvuga umugore agiye nko kubyaramo wenda wenda kwa ni kuba agiye nko kubyama agatindamo ubwo bigenda gute kugira ngo amafaranga nyine kwishyura nyine kwishyura iby'amafaranga
ushaka kuvuga umupfasoni muri rusange sinzi ko Valentin uri kuratabura ikibazo ciwe ntuhavusanga udutwaye mu byo tutarimo ga Emmanuel uhava usanga ubwiye kudutwara mu by'amafakturi atandukanye y'ibitaro
yewe nari ndi kubikurikira ko nari mbakurikiye kubera ko radio tutajya tuyifata nari mbakurikiye akanya ukuntu mwari mu telefone
urumva twe turi mu byivyo byo kwitaho abapfasoni baba biwungenze imiryango yasizwe n'abapfasoni baba babuze ubuzima bariko baratanga ubuzima bariko baribaruka twatumiye Valentin Kavakure yatanguje ishyirahamwe Burundi Bwiza gitaho gishinze gushigikira imiryango iburaba yasizwe n'abapfasoni babita Imana bariko baratanga ubuzima
gusa turabashimye nabo ibyo baba bakoze
murakoze cyane ubwira umunsi mwiza
murakoze
ego Valentin mu byo mumaze mukora hariho mwatubwiye umugambi imenye hakaba n'umugambi
tekana
niyo ibiri gusa
mukore oya imigambi turiko turagerageza kumuteza imbere mu ngiro nine ya gatatu n'uyundi mugambi komeye gose witwa isununure kora twiyumvire yuko tuhejeje kubakurikirana tubanje kubaha ubumenyi imbere ko mwibaruka tukabakurikirana muri ya minsi muba mwibungenze mwaheje kuvyara byose yagenze neza ikindi kintu gituma ngira ibi byose bibaho hariho n'ubukene ugasanga rimwe rimwe umubyeyi ntashoboye gufungura neza umubyeyi ntashoboye gushika ku bitaro mu mwanya yateza kuri ntashobora kwisuzumisha kubera bisaba uburyo rero twiyumvire yuko mu nyuma tukubwira n'imigambi mito mito yo gushigikira abo bavyeyi tukabaronderera uburyo tukabaha ubumenyi bumwene nabone bakora utuntu duto duto dutuma bashobora kuronka uburyo bwo kwibeshaho ni uwo mugambi wa gatatu twise isununure hama uyundi mugambi wa nyuma ariwo watumye nzano ngaha ni wowe nta zina y'ikirundi ufise mugabo ni kurondera abantu bashobora kwitanga mugabo baba mu mahanga baba yego abanyeshuri bahejeje nka za kaminuza abaganga bakashobora kwitanga nka kujya abandi bitanga bakaza mu Burundi ku buntu umuntu akabaro sivyo tukabereka gusa aho bashikira bakemera bakaza nyene bagafasha muri ico gisa mu byo turiko turagira bagatanga umwanya wabo ubumenyi wabo uburyo bwabo hama bakaraba ko dufasha kugira ibikorwa byacu bigende neza donc ni twahise mu France
nkiyo ya nyuma muvuze nyene kurondera abantu baza kubasahiriza bafasha mugaba bakabikora kubwitangira bushaka bariko baravyitabira nga Washington abo muri ko muravugana mumva ari kintu bahurumbira
gushika ubu nababwiye niho tugitangurira twashitse ha iminsi itatu gusa dushitse tufise imibonano tuzogira inundwi yose ubu haracari kare mugabo bake bamenyereye basanze bakora gusaba bakeneye kuko nawo bereka yuko uje kubabwira ibintu wateguye neza bifise programme imeze neza bafise programme bazoshika bakora yumvikana ego cyane cyane nibyo donke ni
cyakatutse hama rero kuva kuri imenye gushika kuri uyo mugambi wo kurondera abazoza barashigikira naho mugitangura muri rusangi mumaze gufasha imiryango ishika kuri nga
okay murakoze cyane mukurindira yuko dushika kuri kubihambaye nibyo mugize neza kubivuga ibyo tumaze gukora cyane cyane dukora twarihaye intumbero yo kugerageza kugendera imiryango kugendera imiryango chanke abana babuze abavyeyi ba nka kabiri mu kwezi rero muri aya mezi ndwitumaze kugendera abashika 14 chanke barenga aho muri abo nyene baza mwishira hamwe nkabaje gukora bitanga tuheza iyo duhuze mu nama tukababwira hari umuntu ukora bamwe Burundi ni buto hari umuntu azi umuntu wawe waheruka kwibaruka yoba aheruka guhushikira ni gushikirwa n'ingorane yego tukaca turaba uburyo dushobora guterateranya kubera tubikura muri twebwe nyene abo nyene bari baratanga intererano ntoyi na jewe nyene mu byo Imana yampezagije nkatanga utwo nshoboye hama tukaca twiyungunganya tukagenda turi abatari bake tukaremesha umuryango tukaraba tumaze kugendera imiryango mu Burundi tumaze kugendera ahantu hane ahandi hose hashika 9-10 yari ruguru mu gihugu tumaze kugendera umuryango uri mu Kirundo uyundi uri mu Kayanza uyundi uri Cibitoki Bubanza Makamba urumva turagerageza uko dushoboye tugagerageza tuka uko tungana nyene tugakwira aho
yaho tugetse hambavu yuko kubagendera urumva umuryango uba waramutse ushikirwa n'ivyo nkuko namwe bwe mwavyivugiye sikibacoroshe kwibagira nikimwe kubabarira nikindi iyo bishitse akaba habayemo ico twokwita ikosha canke ugufata minenerwe umurwayi ico co muramaze kugishikika ko kugira ngo imvune umuryango wasigaranye ntizohave ibibere intamba mu iterambere ryawe ntibagume muri kahise ariko bavuga ati byarabaye reka tuvyakire dutere imbere nkuko nawe wabigize
ego murakoze mu bintu dushira imbere kandi bihambaye nuko shiramwe ryacu turagerageza kwirinda yuko abantu tuja mu bintu byo kurondera kuvuga ngo ninde yagize amakosa canke ntituje ngaha kurondera uwagize ikosa canke byo kwitwaranira no turi ngaha cane cane nico gituma kenshi nk'iyo umuntu akibura ntitugenda mu rya misi ya mbere turarondera abantu basi ari vuba aba baciye mu nk'amezi 3-4 mbwa kenshi turindira amezi 6 umuntu yasuye ku gutekana gatoyi ego igihambaye ni kuturinga kumuremesha turi nishira hamwe tugerageza tukomwereka ku buzima bubandanye ko afise abamutahura umuryango wose tugendera cha tugerageza tukabagira abagenzi ntibiherere kuri urwo rugendo tukabandanya bakaguma tukabaguma hafi bakaja mwishira hamwe bamwe bonyene baca bavuga ni mikogo ni nciza natwe ni mudushiremo tumenye ibyo mukora hama tukabaguma hafi tukahacika umuryango wagutse cyane cyane nibyo nibyo nico twabonye gihambaye ego
hama intambamye intambamye muri iyo migambi itandukanye ishika kuri ine mumaze guhura nayo mbona umenga biko birabakomera buke
ego intambamye niyo abantu bose bafise umugambi bahura nayo bagira icyumviro ni kimwe kugishikana uko ucifuza n'ikindi kenshi intambamye urazi mu bihugu byacu byo muri Afrika bari uburyo kora nizi ingorane nyinshi zitegwa n'uburyo ni kuvuga urashaka kuwifuza gufasha ukabura uburyo nk'ubunye nk'ibyo bya hari bya mbere umuntu ashaka kuba arakora mugabo ugasanga ntufise uburyo bwo kugura ayo ibyo byuma byo kugira ibipimo kora twe twifuza ko ibyo tuzoronka byose tuzobikora ku buntu turahiriwe nyene yuko ibintu byo kuvyara bisanzwe biri ku buntu mu Burundi mugabo haracabuze harabucabuze ama machine haracabuze ama equipment ego rimwe mwacabuze iyo miti ntuna babwiye ibyo umuntu ashobora kwirinda iyo miti peut-être yagwagarika assignment n'ibiki ntibihari non seulement ntizwe mugabo rimwe n'uyiza ashobora kuyirondera akayibura rero hacari intambara ni nzo zose ni kuri twebwe nk'ishira hamwe ni double kubura uburyo bwa kabiri just nuvuga ko ari ntamo bicane kuri ndashima intambwe tumaze kugera
kubera
mu mwanya muto kubera yego kandi yego intambwe mu gacane cyane nibaza ko ari iyo sino vraiment nashaka gufata kanya nshimire aba abitanga aba volontaire bo muri association barakora igikorwa gituma nawo ashumva ko bigutera intege naho dukora tubitanga uguma wimva ko witanga kubera burabyo nyene bo bitanga twama dukora umwanya wose duhura kenshi baguma baza kandi bituma n'abandi bababonera ko akarorero keza
hanyuma mugabe urumva ko uburyo leta muri ko mukorana gute ikwira batera intege hariho ibyiri kwira bashigikira mu ivyo bitandukanye
cyane leta imanze kudufasha bitari bike kuva dutanguye mu kuduha impusha mu kutwereka ukungene twokorana parce que twarahuye nabo baratwereka abahinga babo baratwereka programme ihari yo mushikiranganje sanswe ihari tukagerageza turavye imigambi yacu n'iwabo tukinjira muri programme isanzwe ihari ego vraiment baragerageza gusa hari amashyira hamwe menshi hari menshi kandi yandikije ari menshi nyabudu zoshikirwa usanga hari abagutanze
ko
turinda kurindira ntabavyo guca imbere y'abandi kurindira mugabo muri uko kurindira niho rero uteza kwiyumvira ngene ushobora kubura ko udashobora kwica ego mugabo turashima kabisa ubushikiranganje bw'ubuvuzi bwatubaye hafi buratwereka buraduhanura buratubwira ni muce ngaha yego n'ubu vraiment turizeye yuko mu misiri imbere bazoshora kubandanya badushigikira izo mpusha twasavye dushobora kuzozironka kugira ziduhuruje gukorana rero hafi kuri terrain na ego no
service hama tugarutse naho ku ruhande rwa twavuze imiryango iba yabuze ico mufasha mbwira iki abafasoni nabo ku ruhande rwawe bakora byitabire ukumva kuri umufasoni urinda kumenya uwo mubiri wawe ukamenya uko ukora nubwo ubwo buryo butawe buhari ibikenewe ukabikora aho muri ko murashika mubona ari ibintu batahura
mu bintu nababwiye ntituratangura isekeza ryo ku donc sensibilisation guhumiriza aba bakeyi basoma ubuhinga bwa none bya internet ashaka kubisoma mugabo ubu turingaha jutuma kwitunganya kubera niyo sensibilisation kugira uyikore ibintu byose bijanye n'ubuvuzi bisaba uruhusha ushobora kuyadukiza rero byinshi bihagaze mu byo tuzokora byinshi bihagaze yuko tubanza tukarungura uruhusha ruvuye muri ushikanje rw'ubuvuzi aribwo turindiriye nk'abandi nyene turi ku rutonde nitwaheza niho tuzoca dutangura kurongo kuja kuri terre gushika ubu rero ca dukora cyane cyane ibyo byo kugendera imiryango bisanzwe tugakora revolution sociale nyene ivyo mubano mwiza ivyo bijanye no ibindi byose turindiriye tubanze turonka impusha
yego ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutumire muri isango no munsi ni Valentin Kavakure ivyo turiko turagaruka ko twabwiye ko ari bimwe mu bikorwa nishira hamwe yatanguje Burundi bwiza ahanini bita ku miryango yasizwe n'abafasoni bitavye imana ariko batanga ubuzima mukaba muri ko murumvise ijwi rya America mu seka WhatsApp murashobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muratubipa hama tukabahamagara kugira ngo muterere ivyumviro canke mubaze ikibazo turase Frederic ku yundi murongo wa telefone Frederic Kaze
Kwenda bahaye mara mutsi aho
uherereye ga Frederic
yemereye Kampala Uganda
akabazo kawe
ego ndaramuko kwisa nagombye kubutira intege hama nagombara mwibarize iyo babakorera mu ntara zingana gutya mu gihugu cy'u Burundi akagira kabiri nagomba kumubaza uburyo bafashisha abo oye baba barabuze abo ishingana yabo cyane abo bafatane babo bo baba bakuraho cyangwa bo bakorana gute n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'ubwo twanjye twaruzwa
yego Frederic utwo tubazo twose yatwishuye mugabe ugume ku murongo wa telefone ko Uganda ngira ngo ntiri kuratwumva kuri FM nkumbo y'inco gituma utatwumva ise Valentin muce ku masonga umusubiremo ntacu
yego donc ikibazo ni ciza twavuze yuko uburyo dukoresha cyane cyane buva muri twebwe nyene abantu banyu bishira hamwe abakunzi bishira hamwe bihere kuri jewe umurongozi n'abandi bose bari mu ishira hamwe gushika ubunye turaba abitanga mu ishira hamwe bashika amajana indwi sibake ikindi kibazo yabajije ngene dukorana no gushikiranganje bwa
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu
no ntiyabuze magara y'abantu
gufatana
mu nda social mengwe
solidarité
solidarité voilà ubwo ubushikiranganje gushika ubunye ntituratangura gukorana nabo kwera nkuko twababwiye babarira twari tukiri mu kwitunganya mu kwitunganyisha hamwe kugira ibisata abari mu buvuze abari mu mugabo nkuko abivuze hariho umugwi mu kwezi kuza uzo kwegera ubwo bushikiranganje kugira burabe turabe ngene babarira turabe ngene twokora ndabizi ko bafise uburyo bwo kuza barashigikira ibikorwa nk'ibyo natwebwe twoja mu rugo rutonde rw'iwabo yego mugabo gushika ubu turacakoresha uburyo bw'abanonyi bacu yego
yego hama yabaje ngo ni ntara murimwo
okay twababwiye yuko misanzwe abamambure bacu gushika ubu bon siège iri Bujumbura ibiro byacu biri Bujumbura mugabo kwera ubuhinga bwa none umuntu hari hose naho uri mu mahanga urashobora gukorana uratwandikira gusa kuri WhatsApp tukakusha muri group ya WhatsApp dufite ama group menshi umaze kuja aho cugenda uramenya ibikorwa activite aho uri urashobora kuri naho turi mu Burundi udashobora kuhaba wewe
nk'umunywanyi
ugaterera icyumviro
ugashigikira
petetse ugaterera uduhuzu cyangwa uduhera dukeye dufite igikorwa nuko dukora turondera abantu bumva umugambi hama bakadufasha
ego Frederic watahuye Frederic yamaze kugenda muri Uganda twaza kwashobora gusura kuri Westatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu koma kumva ikiganiro cyose n'inyishu bamuhaye ndi kumana ikadze
niriwe cyane gakuye mu mateka kuri America
ego twaramutse kandi turaza kwirigwa uherereye he gandi kuma
Zewa kumigu cha Tanzania.
Duga kujambo.
Nana mwenye bapu ga kujeki ama andu mbapa wali kari waluka. Muna nikibumbi, vikekana watu ebusa. Ichu, jewe nginu mwere, madukona bandu vesi. Mwego niki kiza kwa chala tewe uka wali vesi wakumari kwa hapa. Nwa bie waluka unga umerele.
Urakoze cyane reka duhe imicro Valentin twumve ica kigonako
Yego cyane
Urakoze ubwire umusimiza ngaho onye muri Tanzania ndi kumana Yego Valentin urumvise ibyo ndi kumana avuga ngo no mu makambi niba yashe bapfa bari ko bari baruka yego
Yego cyane bon ho mu makambi urumva ko ari kambi nyene urumva mu bituma bigwiza bitigira ibyaba ni ubuzima bubi donc uri mu buzima budashemeye mwe navuga dafise ubwo buryo bwo kuja kwisuzumisha imbere dafise uburyo bwo gushika kwa muganga kare dafise uburyo bwo kubagukurikirana bakamenya yuko hari ibyo unyunyu wobubuze hari ibintu nk'ibyo ibyo byose biragwiza ibyo bitigire ikindi kintu ni kumenya yuko ubu hari ubuhinga bwa none ubuhinga bwa none butuma tumenya inkuru kera yari zihari mugabo atabimenye kera umuntu yari itabimana bitatu ariko gatumba nta wabimenye mugabo ubunye kora WhatsApp abari mu bitaro barafise WhatsApp bene wawo barafise WhatsApp baca
babivuga
rero ni kumenya gusa ko ari kibazo camyeho gusa ibiharuro berekana ko vyagiye biragabanuka gusa naho vyagabanutse biracari vyinshi ico gituma ari kintu dukeneye kwitwara rika gosi akaba atari kibazo cy'umuntu cyane cyakagurya abantu mbaba akaba ari kibazo cy'igihugu cyose tugagisha mu mwete
yego nuko ngira yatomokiwe Jean Claude ikaze na wewe
muraho neza
turaho turashima uherere he Jean Claude
nkuko bisanzwe no mukozi wa radio ya Amerika ngoboka Jean Claude aho ni mu ntara y'Iburasirazuba aho mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda kagari ka kerwa mududure na mbere mba bakurike gatano kuri gatano mbashima n'ibigano bizo mugomeje kugeza ku ndirya mere
ikibazo cawe canke interere no kwa Valentin kavakure
ikibazo cyanga irano se rero ne nambere nange kwa kimya kuri kandi mwagari to ni bya cyane nibyo koko buri no kuvuga ngo nimba kitazo gihari nuko ababishinzwe ndabakagombye kubikurikirana bakagikemura nakaje wenda nk'umuntu yatereranywe abore gukurikiranwa kuko yakurikiranywe biba byiza cyane kuko ubuzima bwe bubasha kugenda neza niyo mpamvu burya kwigira n'ibindeba ntabwo ari byo ahubwo ko nabyumvise nuko nakurikiye ikiganiro nuko abo bantu rwose barebwa ukuntu bakurikiranwa kugira ngo umubare ureke kugumeza wiyongera kuko iyo ukomeza wiyongera ntabwo birebeka neza cyane cyane babatuye isi muri rusange niyo mpamvu ubwo bagomba kubakurikirana kuko urumva umubare uri ku kigero cyo hejuru kandi bera ko n'umutumirwa nawe adukurikiye urumva ko kugira ngo umubare byibuze ugabanyuke imbaraga ari izabo kandi bagomba kubishyira mu bikorwa
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
nawe urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza ubwo ningoboka mwavuganaga mu murenge wa Gasanda mu kagari ka Kerwa umukozi wa radio ya mbere ya 5 kuri 5
urakoze ugira umunsi mwiza
yego
nabonye nagarutse kuri ico kintu cyo kubategeza kubanza ku bikaba uruharagwa bamwe nabandi aho ubuvuzi bwo mu Burundi bugeze ni ikintu cyoroshye kugira ngo bya bintu byose umuntu arinda guca ko hari habavuga ngo hari habaje gutegwa inshinga ugasanga amaraso ntibabanje kumenya yuko amaraso ahwanye n'ibyo ayo bagiye kubatera zohwana nayo babashizemo wamenya ngo uyu muti ntukawufate kukushura kukumerera nabi ni kintu tuzovuga ngo nko mu myaka ingahe ibibazo byo kumuvya ashora kwitaba imana atazize ko atimenye canke atazize ku muganga atagiye muri twa bita ama detail dutandukanye mu gifaransa byo aho uvuze bwetse
okay ndumva ko mushatse kuvuga ikibazo cyo gusamara rimwe rimwe bo jewe ico kibazo cyagiye kwishura kwera abatari bo byikorera sivyo nikorera mugabo jewe ndizeye yuko turi mu ntango nziza turi iki gikogwa aha turi kubivuga bituma abantu bakanura abantu babona yuko hari kibazo kenshi umaze kubona ko hari kibazo kora ndazi yuko n'ubuvuzi buticaye ndabizi kwera burya ndagira ndababwire yuko nta bantu bababara burya wowe babuzura babara mugabo n'urya muganga yamukurikiranye vraiment ndatwabura amahoro ndabizi kora nabibonye arabura amahoro je nirabiye ko nk'akarorero nk'uwo mu ginecologue wo yavyaza umutambukanyi wawo umunsi yitaba Imana niho yari yamuvyaje ku mwana wa kabiri urumva n'umuntu bari baramaze kwabagenzi cyane ego ababara nko kutwe tubabara urumva n'abaganga burya ifupa ko tubabona gusa nk'aba gentlemen ntanga karorero iyo ugiye kwibaruka umwana akavuka neza uraryoherwa kenshi uramutoka cyo wigira rimwe rimwe rero ndashimira n'uwo muganga ntunabyibuka mugabo hajya rero byagenze nabi ntushaka kwibuka ukarondera ibyo utunenga umutora mugabo kujya tuba twafashe umwanya tudafata umwanya ngo tugire agashimwe cyangwa dutange amahera exprimatory ko yatuvyariye batumye turonka ikibondo nuko niyo habaye isanganya ari kugerageza gutahura rero gihari je kubwanje nibaza yuko nitwahindura ivyiyumviro tukaguma tubona bakabona yuko herma abantu bose bakabona ko ari kibazo tukaguma tubigarukana ibiharuro nibaza yuko uko gusamara kuzogenda kuragabanuka
yego
uko gusamara kuzogenda kuragabanuka ndibaza yuko n'imigambi ndabize ko n'ubunye ndabize yuko mu byo namenye ndiko ndarondera mu bitaro byose amari ho ico bita komisiyo umugwi ujejwe gukurikirana kugira enquête iyo umuvyeyi barutse baragerageza kubaza uwo muganga na ekipi yavyaje uwo muntu bakamenya igituma rero burya nuko gusa benshi nk'ivyo byose kora tuba turi mu mubi w'abantu tuca kubibaza rero ushitse ku bitaro bashobora kuguha ibitigiri
bakakubwira
uko byagenze kandi navuze rero imvo ni nyinshi situtonye dimwe rimwe gye muvye ashika ku bitaro yatevye sivyo ico nayo ni kimu mafacteur menshi urumva ivyo nyi bitaro naco bise bishora kugira hari igihe wa watevye ugashikira nko kuga centre de santé kadafise equipment bagatuma ko ibintu byo bakuzana ku bitaro byuri equipe kwaza wacho tevye nivyo biri mu mafacteur menshi rero ibituma biba ni vyinshi rero urumva ni processus ndende processus ndende rimwe rimwe ifise nivyo ubuvuzi burafise ico bwo byo kugira bigabanuke muga natwebwe nk'abavyeyi ari n'abashingana gusanga wo mubakanye arafise inda ntumwitwararike yakubwira ndababara ntumukore kubigaro ugataro hakirikare urumva ni mu gifaransa bavuga ni changement de mentalité guhindura uko ngene ivyiyumviro ngene dufata umuvyeyi yibungenze
ego hama abavuze kantu kabashinga ntahe nabo barumva ko aho mugerageza guca urumva muracari bashasha muracari ko muratangura ariko buriya nawe umufaso narinda gushigikirwa abari muri byinshi kuva ahisame gushika yishikane abashinga ntahe murumva ko ya migenzi itandukanye kumutwara ku rucanco kumuherekeza kugira ikibara atanguye kuvyuka bakumva ko nabo bategereza ari bya bose baraba
bon je suis choqué de l'avant jewe mugaba nka jewe ndazi yuko nk'ibindaba naho twari navuze ko uwo muje niko twacitse abagenzi gose jewe arabize ntinarimo yagenda wenyine twari ndagenda kumuherekeza ntiyanemera na jewe urumva twa dusanzwe turi ico bita proche donc je n'ai sans d'habitude même imbere ko bibinshikira c'est choqué kuvugira abandi mugaba ndazi ko arabashikana ababikora gusa muri mvuze sishobora kuvugira bose mugabo muri wiki maze kubona mu washinga nahe ikibazo cy'umukenyezi benshi kwasanga arabandanya bya bikorwa nyene amwitegaje kuri maje kusenya nze kugira iki yitwarize iteze ko arindira gusa yumva ko umwana yavutse kwasanga ntamukurikiranye rero ni iyo hinduka y'ivyiyumviro y'inyifato iri ku rwego rwinshi
yego nuko turase na Remo ku yundi murongo wa telefone Remo ikaze
aze murakoze cyane
ni uhereye he gahemo
ikigayi gasabo
haravugwa make
cyane impore
duga ku ijambo rero
manyano mbazo ntuzo umutumirwa mubaze abangaba bapfa babageze imbere ya muganga bari kumwe na muganga nibwo bapfa cyangwa bapfa harimo abapfira mu nzira bakiri mu rugo n'abapfa babo bari kwa muganga atubwire iyo mibare niba bapfa nyine bari imbere ya muganga neza bari kumwe na muganga ikindi kintu nagira ngo mubaze ese ni iki kintu yabwira ababyeyi kuko yavugira kuri iyo ntago abavugira tuvuge ngo ngo ni umutumirwa wa burundu ya n'abatuye isi bose babyumva umwumva hari bari mu Zambia babahamagara ye hose hagiye hatandukanye ese ni iki kintu yabwira ababyeyi cy'ingenzi bajya bitwararika igihe bageze mu mezi atanu kuzamuka ku mezi icyenda babyitwararike ku buryo bajya kubyara hari ibintu bitwararitse bagomba kubahiriza bakazabyara bakazajya kubyara baramaze kubyitegura neza
yego
ikindi kintu ngira ngo mubaze ese ni ikihe kintu bakora kugira ngo izi mpfu z'ababyeyi bapfa barimo kubyara zigabanuke kandi kano njya nsinza kumubaza urabona umubyaza noneho hari igihe ngombwa ko babaga umubyeyi tukumva ngo bamusizemo ngo ga bamusizemo turatwuma babagisha bisturi n'ibindi byuma bazimbaza mushyize mu nda ese ahangaha ni umuganga ufite experience cyangwa ntabwo bari abaganga bafite experience turagira ngo tubimenye kuko hari n'abantu bize anesthesi gusinziriza gutera ikinya no kukimukuramo aho baganga bose babarangaye ku buryo kibingana gute icyuma bibahera munda cyangwa ibikoresho bakoresheje bibahera munda murakoze ni ngiye bazana giranze mubaye
urakoze Raymond ugira umusimiza ngaho gasaba bu Kigali ego Valentin Mikoringo wawe hatuributsa ko ivyo biharuro yavuze ari bimwe twavuga yuko kuba faso n'ibihumbi ijana bibarutse muri 2016 na 2017 amajana 334 bitavye imana yabaje ati yo mibare ibiharuro bari bashikiye muganga cyane
yabaje ibibazo bikomeye gose yabajije yuko bari bashikiye kwa muganga yabajije ni impanuro yihe no utanga kuba kenyezi hama ikibazo cha gatatu yabuze naje nini cyiza cyane avuga bigenda gute ko abantu abavyeyi bama babashonye babigiramo bibagiramo mu mibiri yabo ibikoresho byo kwa muganga gusanga nivyo bibahitanye icambere ikibazo cambere cari
ico ibitigiri yabuze icubwira muri rusanga abavyeyi ariko ico onye turaza kugihereza koko tuzaba turi mu mpera z'ikiganiro yego
gifatanye nuko bigenda ngo bitaba imana bashitse kwa muganga nico na hotel kuri biharuro twaje kubisubiramo
yego
nababwiye yuko muri abarundi benshi saba mu gisagara rero muri abo batarimo mu gisagara ibyo tumaze kumenya nuko benshi ubunye ubuvuzi bwateye imbere gatoyi kwera ama centre de santé ahantu nka hose nubuge nta muntu akiba kure cyane gose y'ahantu hari bashaka kumwakira rero benshi babashitse ku babashitse ahantu hari umuganga ego biba benshi bari bwareho nabandi turatwumva amaka amwamwe ugasanga batevye kumushikana yatanguriye byo kuvyara kiri muhira gutusanga inderuzo abakure aba mu misoze aba mu munyonga inderuzo ugasanga ashitse ku bitaro yamaze byamaze kononeka canke yamaze kubura ubuzima urumva mugabo ico gitigira ubu muri iyi minsi si benshi ndibaza ko ashaka ku bitaro
ashaka
kwa muganga gusangira ncangaruka rero ico kibazo gifatanye ni ca kabiri igitigiri ni cinshi kubera byinshi navuze ni kubera icambere na mbere cha nishura ni cha kabiri uvuga ni igikino ubwira abavyeyi kugira bigabanu ikintu cha mbere ubwira abavyeyi mere no kuba bitwa ko bize amashuri kandi ababwire yavuze ko ntavugira uburundi gusa mwamvugira karere nabize amashuri muri Afrika muri bya bihugu byacu benshi bazi yuko kwisuzumisha ari kwiruka muri ecography abafite amahera bagenda ecography ya shazine zitanu zitandatu umuganga baye kubwiye zibiri cyangwa zitatu
ngabagenda
cyangwa umubone gusa ko akabebe gatera utuguru ibyo si kwandi bigenda muri bike turiko turatohoza sico gihambaye nababwiye ko gihambaye ni kugira ama ibipimisho bikwiye rero muri ibyo bipimisho gusa ni ndifuza ko mu misiri imbere ubuvuzi bwacu buzokongerera mujya muri kajya gatabo batanga byinshi biranditse umbwa benshi ntibasoma ntibabikurikiza bijya bipimuka ukagerageza ukara kwa bigize umushinga naye cyavuga ngo mu mezi kuva ku mezi atanu gushaka cyenda aho nyuba watevye ku mezi atanu watevye ifo kutangura ukimenya kusabyinda muri bya misi ukacu tangura ukagira ibyo bipime byose nababwiye ibindi ama imvu zikunda gutuma abantu bitaba imana icambere nuko abantu bagenda kwisabira Cesarienne ndeka kwisabira Cesarienne atari uko umuganga akubwiye ko ariyo yanyuma yanyuma ego sishobora kubivuga kwa simvyara bacavuga bopfa kwivugira ko utavyara nta gisuzi nta chonzi umbabarira abakenyezi bari ngaba bakora nyumva mugabo muri factory ya mbere nuko uteza kugabanya ibintu kwisabira ibyo navyo babigabanya gutarama exercice
yego nuko Valentin kavakurona kumwanya tubanye mu Kenya mugaze tubashimire ko mwitavye ubutumire bwacu jeje ya America ni gyasura kubatumira muze mutwitabe nkuko mwabikoze no munsi
yego tutabigira
yego kino kiganiro nshuti bakunze mushaka kongera kucumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu com yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazo nabashikirije ikiganiro muri isanga cuno munsi ndayifuze kuroranirwa mu byo muri mu byose mubandanye mukurikirana ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muyumvamwo aho muherereye.